Iyo tegeko rishasha rigenga igipolisi cy'Uburundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ku itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ishyirahamwe Parfumerie rihamagariye Abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bashe ku iterambere rirama, ryemeza ko ingingo ziri muri iryo tegeko ari nziza cyane zishobora gutuma igipolisi gikora cyubahiriza ubwigenge bwa kiremwamuntu n'abanyagihugu bakaciyumvamo kurusha. Fosendi kumana umukuru wa Parfum.
Muri gute kurutse na kazi bavuga bati yuko bino kuma ko ubwe w'igipolisi bibogendera ku mategeko gutumira we na gihugu n'icyo bitari bite individuel. Yuko igipolisi kiri o service z'abanyagihugu ko da banyagihugu. Igipolisi za gukora kwibwirizwa nshingiro n'amategeko yose mpuza makungu ajyanye n'agacya kazi na muntu uburundi bwateko. Bavuga neza kandi yuko ni gukoresha ingufu byitonderwa kugira abara yuko byabikenewe. Handi article amajana 314 ivuga yuko ipolisi ntishobora gukorana cyangwa cyangwa gifite preference mu kazi kacu ku mugambi kanaka cyangwa imihari ibiyukomoka. Hariyo article amajana 314 ivuga neza ko bibujijwe torture guhohotera agati y'akazi na muntu hagati ya polisi n'iyindi ivuga yuko umupolisi ari kutabira imbere mu birasabwa bazoro na cyangwa mu gipolisi cyangwa mu kazi ikindi gikomeye ubitohoza n'ibya polisi judiciaire de ni abubasha n'ubukini byo gutohoza icyaha cyo tegeko
ariko iryo tegeko ndi kumana asanga ritama ryubahirizwa aratanga akarorero
buri hari igihe bindi ati none gutohoza bikwiye bane n'abandi indiferense hagati y'abategeza gutohoza ibyaha hagati y'abafite de polisi judiciaire n'abatumwa mu service national de renseignement ububasha bwabo n'abandi bugarukira hehe ikintu cyari gutubwira turabye abari kuri gutohoza ibyaha bafitiye n'ubuhinga n'iki ugasanga abantu bakamenya aho bagarukiza ugasanga habaye des excédents ugasanga biri mabi ugasanga bari kwarakoresha ibyo gupfuba ku mbere ku nyungu zabo cyangwa n'ibindi iyo umuntu wese avuga ati njyewe ngendabizwe inzira amategeko ni njye ndabibaza ama service de renseignement ajejwe kuburira na treta maka hageze gutohoza ibyaha ofisi de polisi judiciaire aya mategeko ari kreye ifu rero yuko ivyo vyigishwa abantu batarahinduza ingendo ntiyahinduze akenshi nuko nk'aya mategeko asohoka abantu ntibabimenye
umukuru wa Parfum ahamagara inzego zibijejwe kugisekeza ry'ukwigisha itegeko rishasha rigenga igipolisi anavuga ko imyifato y'igipolisi akenshi yerekana ishusho y'igihugu
ntibirahinduka kandi babona ko bitarakurikizwa kenshi amategeko ubona ko igipolisi ngiye gutwara minisiteri publike ivyo niyo dushaka ko sistema nyene bitangura gukorerwaho kugira bihinduke dono twatiye akamo ku itegeko ryobanza ari kwigishwa bakamenya ibintu bakamenya ko umupolisi nyene turutiye kandi abandi bujijwe bavuga ngo mu gipolisi yuko bategeza kwinjiza amakomvansi urundi rwose bagize ko amategeko ayo makomvansi burya araza burya amaze kwigishwa ubwo ikintu icyo gituma gikorwa n'ukire kuriwe n'amategeko hanyuma cyonona akafira responsabilite wenyine kubera amategeko kandi yakibonye n'amategeko bamwisha ikintu gikora atonu ya kaprena na responsabilite aho rero yabiriko birafasha ni kuvuga rero abahinga bo bakunda kubyintwari biri bagiye batibuga igihugu cyose kenshi kugira ubuntu busubiye bwacu indika teminge mu polisi igenda haje umupolisi nyine yigenza mu gihugu kanaka ucubona ubusiriye igihugu n'amaleta iyo amicyo gihugu niyo indikateri ya mbere
igipolisi cy'u Burundi kigenga nk'igisata gifite ubushikiranganji gikubukira bwite cyashinzwe mu mwaka w'2005 imbere yaho cyakubukira ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu kigizwe n'abahoze mu migwi yagwanya leta hamwe n'abahoze b'abajandarume n'abapolisi b'igihugu abatutsi n'abahutu bose bategerezwa guserukirwa ku rugero rungana rw'ibice 50% nk'uko bitekanywa n'amasezerano ya Arusha itegeko rishasha rigenga igipolisi ryaje guhinyanya uburyo mu mwaka w'2005 Roger Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika